Turashimire komandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru yo kuri no mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahaje mu Burundi bamwe mu banyagihugu muri commune Buganda yo mu ntara ya Cibitoke bahiga kwiha inkumbi majeje umutekano kubera ikibazo cibitoro
nk'abasirikare bakaze bambaye civile nkibutura n'umupira w'ijezi bakaza inkoho iri mu mugongo iri mu ishagoshi nka leta ikazumva hagize ikiba ngaha kuko ngaha turi ku mupaka tuzokwerekana karorero k'iwacu kuko ntazoba ari umusirikare w'igihugu ahubwo tuzomufata nka Robert izuba yinjiye mu gihugu
aba ni bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Cibitoke bakora urudandazwa rw'ibitoro rwo mu gifuri idonido y'ino nkuru hamwe n'iyimikwa ya Donald Trump mu mabanga ya president wa Amerika ni mukanyisase musangwe ikaze Nongerenda bahikaze nchuti bakunzi bijuri ya Amerika makuru turahera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaraye ahinduye ahazobera ibirori vyose vyo kumwimika nka president wa Amerika agira 47 hakubera ku rubaraza rw'ingoro ikoreramwo inama nshingamateka nk'uko vyahora bigenda bizobera mu cumba kinini c'iyo ngoro citwa Rutunda kubera imbeho azoba ari nyinshi cane izo bizura inzara bitekanije ko ku munsi w'imika rya Trump kuwa mbere Washington DC azoba hakanye kugeza kuri degrés Celsius 11 munsi ya 0 ni kuvuga ko ahantu hose hanze hari amazi azoba yabaye ibarafu ku buryo umuduga uyiciye ko iyo barafu idashobora kumeneka ubukanye buzoba buvanze n'imiyaga myinshi imbeho nk'iyi yaheruka kuvurwa ku murwa mukuru wa Amerika Washington DC haraheze imyaka 40 mu butumwa Donald Trump yacije ku rugaga rwe rwa Truth Social yavuze ko yategetse ko ibirori vyo kumwimika bibera indani y'ingoro ikoreramwo inama nshingama teka hakwera imbere yayo umuntu mbere yo gukingira abategekanya kuvyitabira yumvikanishije ko ukwimura ibirori byose byo kumwimika ataco bizohindura agira ati nategetse ko imirwirwa yose yo kunyimika irimo ijambo nzovuga amajambo azovugwa nabandi eka nibisabisho byose bizobera mu cumba ca Rutunda abategetsi batandukanye bazoba batumiwe n'abategetsi ba Amerika bazoba bafise uburenganzira bwo kwinjira muri iyo ngoro azoba ari ibintu byiza cane kwa bikurikirana ku matelevizyon. Donald Trump yavuze ko stade nini yitwa Capital One Arena izoba yuguruye ku bashaka kuja kurabira hamwe ibirori vyo kumwimika yise ivy'amateka. Yagize ati defile yitiriwe president izobera muri iyo stade mejeje kurahira nanje nzoca nza gusanga ibihumbi n'ibihumbagiza bizoba biri muri iyo stade ukwigina intsinzi yanje bizobera muri iyo stade kwa mungu saa 9 nkuko vyari vyategekanijwe imiryango izoba yuguruye guhera saa 7 ndabasavye muzozinduke cane Polisi jeje gucungera ahakorera n'amashinga amateka na nkenguza amateka vya Amerika nayo yavuze ko uruhande rwo hanze rw'iyo stade ruzoba rwugaye kubera imbeho abazokwemererwa kwinjira ni abaguza amatike y'imbere muri stade bonyene umurwi ujeje gutegura ivyo kurahira kwa Trump mu n'amashinga amateka wavuze ko ukuba ibirori vyimuriwe aho vyari bitegekanijwe kubera bizotuma abatumire benshi bari batumiwe badashobora kuvyitabira ibirori vyo kwimika president wa Amerika vyaheruka kubera indani ingoro ikoreramwo inama nshingamateka kwimikwa rya president Ronald Reagan mu 1985 ingingo yuko ivyo no mwaka vyimuwe yatangajwe inyuma y'umwanya muto ubushinwa buvuze ko muri ivyo birori buzoserukirwa na vice president wabwo Han Zheng n'ubwa mbere mu mateka ya Amerika umutegetsi w'ubushinwa yitabiriye ibirori vyimikwa rya president Hagataho Donald Trump avuga ko yatorewe inshingano zidasanzwe haba ubu hasigaye imisi mike ngo arahire haba akiri ko ariyamamaza yakomeje kumvikanisha amajambo afatwa nk'ikirango ciwe yuko ashaka kongera kugira Amerika nziza mwino manda avuga ko agiye kurwanira abanyamerika bamutoye ibindi kuri no nkuru y'ijwi rya Amerika tubisomerwe mu Kinyarwanda na Themistocle Mutijima
Donald Trump avuga ko yongeye gutorwa atorewe inshingano zikomeye kandi zidasanzwe yahawe n'abatora b'Abanyamerika.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your
Ndashaka gushimira abanyamerika kubwishema ridasanzwe ryo kuba ntorewe kubabera president wa 47 ndetse n'uwa 45 kandi ni buri muturage nzabarwanirira ngwanirira imiryango yanyu n'ahazaza hanyu. buri munsi nzahora mbarwanirira kandi nzakoresha imbaraga zanjye zose sinzaruhuka tutaragera kuri Amerika ikomeye itekanye kandi iteye imbere ibereye abana bacu ibereye namuganye
Ukugaruka ku butegetsi kwa Trump ni kimwe mu byerekana imiterere ye yo kutemera kwakira oya nk'igisubizo
Nibwira ko ibyo mubona ari umuntu ufite icyizere kidasanzwe inyurabwenge rye
Bruce Butner na Susan Craig ni abanyamakuru b'inkuru zicukumbuye mu kinyamakuru The New York Times bakaba n'abanditsi b'igitabo Rakiruza umuhombyi w'umunyamahirwe tugenekereje mu Kinyarwanda Icyo gitabo cyabo kigaruka mu buryo bunenga uko Trump yiremye mu muherwe wabwihaye ubwe
Kuva mu ntangiriro ya za 80 ntiyigeze yizera abantu bafite ubunararibonye mu kintu icyo ari cyo cyose yahoraga bategeka gukora ibintu mu buryo we ashaka ko bimera
Amagorofa ya Trump yagiye yandikwaho izina rye mu nyuguti nini ziri mu ibara rya zahabu ikigaragaza inyota y'ikabije no kwimenyekanisha aha Susan Craig ibyo arabigarukaho
He was worth 200 million when he
Yari afite imitungo y'agaciro ka miliyoni 200 ubwo yavugaga hari mu kiganiro yahaye The New York Times izo zaje kwiyongera zigera kuri miliyari y'amadolari nyuma y'imyaka 10 nkuko yabigarutse mu kiganiro 60 minutes itambuka kuri televiziyo CBS yo muri Amerika
He was talking to 60 minutes a decade
Trump yabaye indashyikirwa mu kwireherezaho abantu ngo bamukurikire no kwihinga mu kwimenyekanisha nk'umuhanga mu gushaka no kubona amasoko yinjije za miliyoni nyinshi azikesha gucuruza izina rye icyakora hirya y'iriterambere habaye ingorane kompanyi ze z'ubucuruzi zamenyekanishije igihombo cya burundu inshuro esheshatu ibigo bye by'imikino yo gutega amafaranga nabyo byarahombye birafungwa Trump yongeye kwijajara azamuye n'ikiganiro cye cya televiziyo The Apprentice umwiga tugenekereje mu Kinyarwanda cyatambukaga kuri televiziyo NBC yo muri Amerika ari nacyo cyamugejeje ku gasongero mu nshingano yakoze Nk'umuntu utagonda ijosi kandi utavugirwamo Trump yabaye umukandida ushyize imbere cyane inyungu z'igihugu ariko utavugwaho rumwe
Iyo Mexico yohereza abaturage bayo ntiyohereza abinyamibwa baratuzanira ibiyobyabwenge bakazana ubugizi bwa nabi abafata ku ngufu ntekereza ko harimo n'abake beza
Nka perezida Trump yashyizeho abacamanza batatu mu rukiko rw'ikirenga bafashije mu kuvana uburenganzira bwo gukuramo inda mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu Mu ntangiriro za 2020, icyorezo cya COVID-19 cyagerageje Trump yihutishije ikorwa ry'inkingo zirokora ubuzima, ariko yanabaye nk'usaba ko abahanga mu bya siyansi bareba niba imiti yica udukoko ikoreshwa mu ngo itakwifashishwa mu kwica iyi virusi. Hamwe na miliyoni 9 z'Abanyamerika banduye ndetse n'impfu z'abasaga 230,000, abatoye icyo gihe mu kwa 11 bahisemo Joe Biden nka perezida wabo utaha. Aho aviriye ku butegetsi Trump yahanganye n'ibirego byinshi nshinjabyaha kandi ni nawe wa mbere mubigeze kuba aba perezida hamwe n'icyaha gikomeye ariko kandi ntiyigeze akundwa nk'uko akunzwe ubu kuroko ku bwicanyi ubugira kabiri mu mwaka ushize byarushijeho gushimangira umubano hagati ye n'abamushyigikiye Abo barimo nka Pam Smith w'Ivan City muri leta ya Pennsylvania
Imana ifitiye umugambi Trump kandi yarukotse rwose kubwa impamvu ndetse nizera ko iyo mpamvu ari ukuba perezida wa 47
Politiki ya Amerika yarahindutse cyane kuva aho Donald Trump yinjiriye mu rubuga kandi uyu mugabo wigeze kwandika igitabo The Art of the Comeback ubugeni bw'amahindura tugenekereje mu Kinyarwanda agarutse ku butegetsi nyuma yo gukora amwe mu mahindura ya mbere akomeye mu mateka ya Amerika
Ijwi rya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aya makuru muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni vewa radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika Inguri mwe yo mu karere k'ibiyaga vya Afrika niyo ku Burundi igitoro kibandanya kuba umuzi wibuye muri ico gihugu bamwe manya gihugu muri commune Buganda yo mu ntara ya Cibitoke bakora urudandazwa rw'ibitoro rwo mu gifuri bahiga kwinkumbi majeje umutekano ni mu gihe abanyagihugu babagiriza inyifato itabereye igihe bagiye gusaka ibitoro mu mazu ibindi kuri no nkuru ijwi rya Amerika teguye ku bakunzi bayo mu Burundi murabisomerwa na Thierry Ndayishimiye ikigali mu Rwanda
tuzokwerekana karero kiwacu kuko ntazo ari umuserikare w'igihugu dukora icyo twumva tuzadukenera.
Uyu numwe mu banyagihugu baba mu Nyamitanga avuga ko bashobora kuzokwica abasirikare babavogera mu mihana yabo bagiye gusaka ibitoro. Aka karere ka Nyamitanga kazwi cyane ko kadandarizwamo igitoro cyo mu Gifori. Abanyagihugu bajabukana habakuye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva igitoro gitanguriye gukena mu Burundi. Abanyagihugu baho babonye akaryo ko kuciyungunganyamwo nubwo bitemewe n'amategeko. Abajije umutekano nabo nibahengeshanya kubasaka kugira babateshe ubwo rudandazwa rutemewe n'amategeko. Ariko rero abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko bazobivuna kubera inyifato yabo.
Hariho ibintu biharaje nk'abasirikare bakaza bambaye gisevire nkibutura n'umupira w'ijezi bakaza inkoho iri mu mugongo iri mu ishagoshi. Nka leta ikazumva hagize ikiba ngaha kuko ngaha turi ku mupaka tuzokwerekana akarorero k'iwacu kuko ntazoba ari umusirikare w'igihugu ahubwo tuzomufata nka Robert izoba yinjiye mu gihugu tuzokora icyo twumva tuzadukenera.
Hari umuntu nyine yavuga ati nyine ihagarare ko akaca akura umwambaro mu ishagoshi akaca yambara ahagiye kwambara ngo subire uvuge ngo ushanga ibyo bitoro kubera amaze kwambara rya teni urumva nta kintu ushobora kuvuga byabita esha yitwarira.
Uyu nawe adashima kwidondora isoko ryacu kubw'umutekano wiwe avuga ko bazoba basa nabivuna kuko umutekano wabo ubangamiwe nabo bajejwe kubacungera.
Icyambere hariho umukoronel ava ku mudugu wewe jewe kubwanje yaranyicaritse ambwira tugwanje ngo rurashashe fisibido 16 aranshiraho ararasa amasasa 3 nagere wa mahigwe kubera naye ko ndiruka irya mbere ryakubise ikigori kubera ubwoba icangwa hasi maze kugwa hasi abantu bibaza nyene barandashe biraheze zobido baratora baruriza pick up hanyuma nanje bacha bafata ngo banjane kubera imana nyene ntibyashobotse yuko bamfata imana irandokora ndiruka ndagenda.
Uru ruhigi rw'igitoro kiva muri Kongo rumaze guhitana ubuzima bw'umupolisi nk'uko uyu munyagihugu abivuga.
Mwino misi yavuba nko mwiyo ndwi iheze hari kuri Bonane hari umuntu w'umupolisi yapfuye nk'uko nyene yagiye ku rugo rw'umuntu zari saa 5 minotindu arakaya kaya kurugi kwari ko umuntu yaseserejwe n'abamwiba ntiyamenye kajejwe umutekano yavuye mu nzu ntiyabajije kaje vuga ati ni wa musoma garutse yaciye amwica aravye mwisakosha sanga ujejwe umutekano afise impunzu mwisakosha.
Aba banyagihugu bibaza ko abajeje umutekano batatumwe na leta iki gikorwa cyo kubasaka igitoro kubw'inyifato yabo.
Baratwira amafaranga bakayajana ivyo bitoro bamaze kubijana abo bashefu bonyene ubwabo nibo bagaruka kongera kubidandaza baratubwira ati nimutugurire ibitoro tukabagurira.
Leta nabyize uko yabibizi ntabwo baba baguma baza kutunyaga canke umupolisi akinjira mu nzu nyene urugo nta uhari hari abana gusa casanze ugasangana yagitwaye none ivyo byo biremewe n'amategeko.
Abajeje intwaro mu ntara ya Cibitoke babwiye isoko ryacu ko ataco bashima kuvuga kuri uyu mutekano muke urangwa mu Nyamitanga muri iyi minsi. Ni mu gihe ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije Abarundi umwaka urangira yavuze ko abakora urudandazwa runyegeye bagiye guhanwa.
Abahora batazi ko guta bitunga ry'igihugu ari igicumuro gihanwa n'amategeko mpanavyaha nibabimenye kuko ubu abahora bigira ibiro biteze bakinisha itunga ry'igihugu bagiye gufatirwa ingingo. Umuntu azofatwa ariko anyegeza ibicuruzwa ivyo ari byo byose kubera uburiganya ivyo twita stock de speculation cyanye ariko aduza ibiciro uko yishakiye yitwaje ibi nabiriya azokwakwa uburenganzira bwo gucuruza hamwe n'ibindi bihano ruhasha.
Nubwo biruko abanyagihugu bacuruza igitoro cha magendo basigura ko baba bariko barafasha leta gukemura ikibazo gisa n'icabaye akananira abahinga mu gihugu.
None ko twebwe tubidandaza tukabana tubidandariza abantu bateye imbere hakaza abantu ngaha umengo nabashikira nganje bakatubabaza kandi bakaduvuga mirona n'umuntu muto muto nkuko ati nukuri nta kaboni wo mpaka kamuha je mbangize naberega ivyo nja kubirondera kobera njaka kugira ubuzima mere neza.
Icibonekeza nuko mu mabarabara y'igisagara cha Bujumbura isoko ryacu ryaciyemwo amasaha yo mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu abantu baja kubuzi atamusunikana w'imiduga wa ruhari nk'iyo hari agahengwe k'igitoro kukaba nkako abasanzwe bakoresha ku bwinshi igitoro cyo muri Nyamitanga bavuga ko batakigirayo bacira nayo bamira. Abateri bakehe bavuga ko babitse imiduga muri iyi minsi igitoro cyo muri Kongo iritirimwe irigugwa amafaranga 30,000 by'amarundi mu gihe yo kibone ziparitse ku mastasiyo rigugwa amafaranga ibihumbi bine. Ibiciro kubunguruza abantu nabyo ne bibandanya byiyongera. Uyanyonga ipikipiki agira ati:
"Aho naho ntara umuntu amhabitatu. Ubu unye nadugije ko kabiri. Baza amhabitandatu. Kuba sene nakujyana umuntu wabitatu chamomba. Kuba nakoze gitoro kigizene kizimbye. Maze kumuca nk'ibihumbi bitandatu umba tacha yigira namaguru cyo gicuma cyagihaga."
Abanyamitanga bafite ico basaba leta kubijanye n'umutekano wabo.
Cyere cyo saba mbonumenga bo shingingingo kandi ngingo nuko ibyo bitero byaboneka mu gihugu
twese turi mbonera kuri naho ubona mezuku ibintu byacenga mu Burundi byose ndabizi cyabana batanu none no hava nshigikira umuntu aje nyuma ngo aze guhungabanya umutekano hama twa twaranzotujana umutekano no wacu twese ariko gusa dusaba abadufasha umutekano baze tubona koko aribo.
Ubukene bw'igitoro bumaze imyaka irenga itatu bwibonekeza mu gihugu. Abategetsi bo mu gihugu baragerageje kwizeza abanyagihugu ko kiri mu kuboneka, ariko amaso ahera mu nzira na bugingo n'ubu.
Ijwi rya Amerika, ubu naho tubandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima.
Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turarebera hamwe uburyo umuhangayiko w'amatora ushobora guhungabanya ubuzima bw'abaturage n'imibereho myiza yabo. Mu gihe Ghana yiteguraga amatora y'umukuru w'igihugu, ubuzima n'umutekano by'abatora byahawe umwanya w'ibanze. Ikindi ni gute wahangana n'inkeke n'umuhangayiko bituruka ku matora? Inzobere iradusangiza ingamba z'ingirakamaro. Hanyuma muri Zimbabwe, abarwayi ba kanseri barashakisha uko babona ubuvuzi bwiza mu gihe hari ikibazo cy'ubuke bw'ibikoresho n'imiti. Ibi byose ni muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje, ndi Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze muri kiganiro bungabunga ubuzima. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gusoza amatora y'umukuru w'igihugu yarakomeye cyane, mu gihe Afurika yo ifite ku ngengabihe yayo amatora menshi muri uyu mwaka, aho ifite amatora y'umukuru w'igihugu cyangwa se amatora rusange mu bihugu bigera kuri 15. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko aho amatora yababera hose ashobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu ku giti cyabo ndetse n'imiryango. Ubwiyongere bw'impagarara za politiki, ugushidikanya ku bizayavamo, yewe n'ubwoba bw'imvururu zayakurikira muri bimwe mu bihugu, akenshi biteza umuhangayiko, inkeke n'umunaniro mu byiyumviro. Amatora yo muri Afurika hakunze kurangwa n'ingorane nyinshi ndetse n'impagarara bishobora guteza ibyago bikomeye ku buzima bw'abatora hamwe na hamwe. Inzobere muri Ghana zishimangira uburyo ibikorwa byo kwiyamamaza, umunaniro ku batora, impungenge z'uko hakwaduka impagarara za politiki n'imvururu mu gihe cy'amatora bituma impanuka zo mu muhanda ziyongera, bikanateza ibibazo bikomeye byo mu mutwe.
Ibihe by'amatora muri Afurika bikunze kubamo imidugararo, bikarangwa n'ibikorwa bikomeye byo kwiyamamaza, za mitingi mu mihanda, imyigaragambyo ndetse n'urugomo rimwe na rimwe. Inzobere zivuga ko imiterere y'ibi bikorwa ishobora guhungabanya abatora, nk'uko Amdi Conflict Rotation and Event Data Accred, umuryango wigenga ukusanya amakuru ku mvururu n'imyigaragambyo hirya no hino ku isi, ubitangaza. Kuva mu 2000 hafi 50% by'imvururu zifatiye ku matora zagiye zaduka zabereye muri Afurika ibishyira ubuzima bw'abaturage mu byago bikomeye. Foster Ansong Brijan, umuyobozi wa serivisi z'imbangukiragutabara ambulansi muri Minisiteri y'Ubuzima ya Ghana, avuga ko mu gihe imvururu ziteye impungenge, impanuka zo mu muhanda arizo ziza ku isonga mu guteza ibyago byinshi mu bihe by'amatora.
Bitewe n'uko amashyaka abakora ingendo hirya no hino mu kwiyamamaza, rimwe na rimwe zigakorwa mu gicuku, abashoferi barananirwa. Kandi nk'uko tubizi, kunanirwa k'umushoferi nabyo bitiza impanuka zo mu muhanda. Rero
nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano mu muhanda, mu myaka yabayeho amatora muri Ghana, impanuka zo mu muhanda ziyongereho 10%. bitewe n'uko amikoro ajyanye n'umutekano akenshi ahita ashyirwa mu gucunga umutekano w'imbaga y'abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza idohoka mu kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko yo mu muhanda yongerera ubukana iki kibazo. Isaac Newman Arthur ni inzobere mu mitekerereze akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abaganga mu by'imitekerereze ya muntu muri Ghana, avuga ko uretse ubuzima bwo ku mubiri, imihangayiko n'impagarara bishingiye ku matora bishobora kugira ingaruka mbi cyane ku buzima bwo mu mutwe, by'umwihariko ku bantu basanga mu bibazo byo mu mutwe.
Depending on whatever happened during
cy'umuntu ashobora kutabasha gukira ngo arenge ingaruka zibyanyuzemo akaba yabana nabyo ubuzima bwe bwose.
Afa agaragaza uburyo ibintu bibabaje nko kubura uwo akundaga cyangwa se ingorane z'amikoro mu gihe cy'ubutegetsi runaka bishobora gusigira abatora umuhangayiko, ubwoba n'ihungabana by'igihe kirekire. Mu gihe Ghana yiteguraga amatora rusange yo ku itariki ya 7 y'ukwa 12 mu 2024, ubwo hatorwaga perezida n'abagize inteko nshingamategeko, urwego rw'igihugu rushinzwe serivisi z'imbangukiragutabara rwari rukomeje imyiteguro yarwo yo kuba rwakemura ibi bizazane by'ubuzima. Daniel Asare, umugenzuzi w'ishami ryawo rishinzwe serivisi z'ubuvuzi bwihutirwa, yavuze ko bafite imbangukiragutabara.
As part of this election,
urwego rw'igihugu rushinzwe imbangukiragutabara rwashoboye gutanga amahugurwa y'ubutabazi bw'ibanze ku bigo nka polisi n'urushinzwe abagororwa. Rero twabakoreye gahunda y'amahugurwa kugira ngo bagire ubumenyi bw'ibanze.
Abategetsi b'urwego rwa Ghana rushinzwe serivisi z'imbangukiragutabara bavuga ko mu gihe amatora aranga ibihe by'ingenzi muri demokarasi ariko anazana ingorane z'ubuzima, kandi barimo gukora iyo bwabaga ngo bagabanye izo ngorane amatora ajye aba mu mutekano ku baturage bose.
Wumva umerewe ute iyo igihe cy'amatora cyegereje mu gihugu cyawe? Ese amatora agutera umuhangayiko cyangwa akagira ingaruka ku buzima bwawe bwo mu mutwe? None se ni ubuhe buryo ukoresha ngo ubashe guhangana n'umuhangayiko cyangwa inkeke ziturutse ku matora? Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abadukurikira bari Abidjan muri Côte d'Ivoire mu gihe bitegura amatora y'umukuru w'igihugu yo mu wa 2025.
Je suis plus ou moins un peu stressé parce que nous avons vécu des moments dans notre pays ici.
Najyaga mpangayika bitewe n'ibihe twabaga turimo mu gihugu, ariko ubu hamwe n'uko igihugu gitekanye ndetse n'amakuru dufite hari ubumenyi, rero mba nizeye ko amatora azagenda neza.
Umuhangayiko, yego, bitewe n'ibyo twanyuzemo mu myaka yashize. Nibyo, iyo twegereje amatora umuntu aba ahangayitse kuko tuba tutazi icyo twakwitega, ariko njye ndibwira ngo buri kimwe kizagenda neza kandi amatora yose samwe. Ngerageza kudacika intege nkagumana icyizere.
Maze kunyura mu bihe by'amatora ugira kabiri, rero ubumaze kumenyera uko ngenzura umuhangayiko, kandi hamwe n'aya matora yegereje numva nishimye bitewe n'uko tubona urubyiruko rugaragaza ubushake kuri aya matora, ibintu bitabagaho mu yabanje.
Bitewe n'uko turi mu gihugu kigendera kuri demokarasi, ubutegetsi n'ubw'abaturage, rero tugomba kwerekeza mu matora dutuje kuko ari twe tuzatora. Nta mpamvu rero yo gukomeza ibintu, dukwiye gukomeza gutuza.
Nibwira ko byose bishingiye ku bukangurambaga. Ndasaba buri muturage kugira akirinde
gutora
kugira ngo umukandida watsinde.
Mwakoze gukurikira ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ku makuru agezweho, gomana n'Ijwi rya Amerika ku muyoboro wa internet wa eshatu akadomo radio tvwa akadomo com. Ikiganiro cyacu cya none naho tugisoreje, naho ubutaha mukomeze kugubwa neza, muharanira kandi ko umunsi wanyu ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
Ijwi rya Amerika, abakunzi b'agakino Combo Taxi, umwanya ni rwanyu.
Combo taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo taxi, taxi ya Grand Lac.
Karibu taxi, combo taxi niyo ya nyuma. Kila vuvavu tuhaguruke. Mama karibu.
Harimu kibanza chanje.
Umwanya wa walimu mama. Zane jejitevo tujishirano mizigo nyuma.
Ibiza anje nukorako. Ndakigumana. Ahuko nyugururia ni njiri.
Oya madamu ya. Ibiyo nago bishoboka. Nago wake chanana nibiye bitevo mbele ya ba anugutyo.
Ahuko nyugururia mjango ni njiri ba.
Otebesho kafungulo gomuli yangu.
Urafisa matu chanje.
Ogumba kumbu ila ebino bilimu ebino bilimu ebino kutuwa la mwe.
Nungwareleko.
Nyirekanyi nendebe bilimu.
Ukuni kufata makiri ya ba wewe. Ndabira. Akazikara kunaniye.
Akazikara naniye. Nyena agoshaka kula naba yobozi chango controller abe mu mihanda bataze bino ndi gutwara mu mizigo yanyu nibo tabishaka kuburya mazima sigenda kutwara
nta niki ntangaje muri mwebwe abaseruganda ubu muzoruhuka mutwikishije ninzara mwebwe muri kiza chateye kano karere
mwaramutse chauffeur
uwaramutse boss wanje
kuri taxi nshaka kwikodesha
ni taxi rahari ariko wanehanganya mu gatoya kabanza karanze bibazo ndi munono madam
ako madam ndoza wabyumvise kaba kirya barahari nibo ndashaka konde be bintu biri mu bitebo byawe mbabarira ushake indi taxi.
Tubuza kwinjiza ibidandazwa byacu muri Seruganda ubu naho mugezaho mutubuza no gutaha nibishoboka ivyo je ndageza gutaha n'uburenganzira bw'iwanje kandi ntaje sisiga ibintu byanje ivyo nibi
okay no burenganzira bwawe urumva ariko nago taha muri taxi yanga vana nabine bikarito bya hano
ndabiri ibintu
ndagenda nanono mu boss
mwebwe mufitanye iki kibazo
boss ne hangangira sorry kabisa ibi bitebe byo umugore byari biranduje ahubwo rekansha kana kanu ko kwanaguza
byabyihore ku mpana ngo ntacyo basa ndabona koza gutega ino taxi yawe ntahisemo neza rwose ngebe bazo byanyu sinshakubigwamo
mushingana je urambere cyabona ibi bintu byose biva ku baseruganda bashaka kutwikisha inzara barondera akarere kose cyane cyane twebwe abanyarusange ubwo ngo batwankaba
uyu mugore arwaye mu mutwe no mwitayeho boss wa
je ngo uyu mutwe cyangwa uyu mugore mu mutwe
ubundi uri umusazi
ni wewe n'abaseruganda mwese ahubwo mwe mumva mukije mu mutwe mubisigura gute kubona mu mutwe reka tukaje bukana ibidandazwa byacu hakurya y'umupaka mugabe ibyo bakiriye batanguze byasigaye dushaka kubitahana iwacu mukatwangira
bacho mbere kaye
gute kandi ari byacu eh
boss reka nkubwe nze ndi musajja murungi nyonyonyo ari umuseruganda oyo mukazi nabo namwemerera kuza nani myandani wacu umuseruganda aya mafi naya manyama bazana hano urumva ari yabiba bimaze kufa none babizane nahe wacu nabo nakemereye myanda kuzani wacu reka kare
urumvinga nabesha
kandi byose barabikora boss
ubugira ubese yuko mubita muri pubere mwebwe cyangwa mubitwari wanyu mu bitwiba kugira ngo muje kubijya atana amafaranga mu bitangi bivugisho kuri byemere
umuzi ko nta byanyu mwembi abayobozi barakora uko bashoboye ngo bashakire igisubizo ibibazo muhora nabyo mu bucuruzi bwambukiranya imipaka ariko mwebwe mugahita bukurwana
so uyu mushoferi ntabwo
toka ni wowe
umusigo aho bigeze ni muri kiro gutera n'amagambo no kwitana bamwana abayobozi bo muri aka karere bazi neza ingorane muhura nazo muri aka kazi kanyu ku bucuruzi bwambukiranya imipaka kuko kadufitiye akamaro twese muri aka karere murabyumva neza
byukuri je abayobozi nari nzi yuko atacyo bibabwiye babishiburiye hino
oya mada aho yibeshyaga cyane njye wibabwira ndumwe muri bo kandi ubu ngubu tuvugana tuvuye mu nama yabere ku mupaka uyu munsi twese twareberaga hamwe uburyo ibibazo byanyu byakemuka n'uburyo bwo koroshya ingendo zambukiranya imipaka zabiza abantu cyangwa se n'ibicuruzwa byose ubwo nicyo twitagaho
aho uri mukuri ni ukuvuga yuko ibicuruzwa byacu byasigaye atawuzosubira kubitwara
humura rwose nabwo hamereza ko ibyemezo byafashwe bizaborohereza cyane kuko ibice byose bigize aka karere byuzuzanya kandi bikenera aka kazi kanyu k'ubucuruzi gakomeza kugenda neza
ibyo birungi nyacyo ni biza kabisa ibintu byiza
ubwo ndakeka bisobanutse twajya muri tagisi tukagenda
shofe nizere ko mbabari
nta kibazo naje nakwitaje
nagututse nagutukana nabi wanyu bose base Uganda urumva
reka mujye musobanuza mutazajya mupfubusa
reka nanje nakwitaje nabi madamu nange ndagusaba imbabazi kabisa pe
ehe mujye musobanukirwa n'amategeko tubareberera ntimugapfubusa mwabantu
kabisa
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Ejo gya Amerika nonga haduce tuba turabangiriye amakuru n'ibigano twe tubafitiye muri kano kanya kuri mikoro no muhinga bw'ivyuma nari kumwe na Diane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabipuriza kwandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose naho utaha.